habaye ikoraniro ry'abademokrate n'iry'abarepublika buryo umunsi wa mbere bagerageza kwemeza abadasigana yuko ibyo bafite byose mu mugambi ko ari byo uburyo umugambi w'abarepublika ugizwe n'abagabo ugizwe n'abantu n'abazungu mugabo kubera ari umunsi wa mbere baragerageje kuzana kwerekana yuko harimo abantu batandukanye bahora baserukira igihugu cya etazini za amerika muri oni kwerekana ko bafite abagore kwerekana ko bafite abantu babirabure ibyo rero n'ibintu nibaza n'abademokrate bagombye kugira cyo burya ku munsi wa mbere y'igikora kibaye nibaza yuko umuntu yorindira akazoraba ati mbe none ibyo bintu bariko baravuga byiza umukuru wabo Trump noneho yagiye mu mugambi wa Republike hadaciye iminsi myinshi burya nawe azoheza bivuge gutyo nizo rero jyewe ndarindiriye nzorabe yuko ibyo bariko baravuga bizobandanya byemezwa
Leonce Hakizimana namwe mwebwe mwabibonye gute amajambo yashikirijwe ku ijoro rya mbere gikoraniro ryo mugambwe mwayakiriye gute ika abategetsi batari bakiye barashikira amajambo barimwo senateur Tim Scott kabana Nikki Haley kandi yahoze ari nkuko Tanzania yabivuze serikali ya Leta Zunze Amerika muri ONU amajambo abategetsi batandukanye harimo n'umuhungu wa Trump Eric Trump mwayakiriye gute ikintu mwatahukanye n'iki
novuga yuko uravye amajambo menshi yavuzwe kiretse ngira ngo nka Scott we na Nikki nibo bavuga novuga ko bagerageje kuvuga amajambo ameze nk'aya sana ibintu by'urukundo bakavuga ubuzima bwabo ngene bwagenze ingene bakuze nk'uko abandi bose bakuze mbwa abandi bose amajambo menshi bavuze ayo gutera amashugwe Trump kuko nibaza kumwumvira uwaye ko arumviriza mukuru yari Trump bateza kumara ibintu mu gutera amashugwe kugira amwereke ko yakoze neza mugabo biragoye gutera amashugwe umuntu mu gihe hari abantu 178 bamaze gupfa mukagurwa ntubicishe mu kanwa ntiwerekane yuko hari umubabaro ntibateza kubwira kongere umubabaro gusa mugabo bateza kwerekana yuko ibyari bintu byabaje kandi akabivuga
ariko nk'uko mwabibonye mukivuga kuri icyo kibazo cyo kiza cya corona amajambo yashikirijwe cyane cyane yerekana ko ahubwo makuru yatangajwe mbere yavuga ko leta ya Amerika itafashe ingingo hakiri kare icyo kiza kikinjira ahubwo basa n'abavuga ko wewe yafashe ingingo z'umuntu arinda cyane gose aho yugaye amayira abandi bategetsi avuga nk'abademokrate nka nk'uwo cyane cyane bari kurahiganwa Joe Biden bavuga ko bo bashaka ko batugara imbibe ibyo bintu mwavyakiriye gute emosi yana he Leon se tukikuru wenyine
urumva ibyo nibaza ko no kuba byo sivyo imwe rimwe nuko na politike ari politike zirakwiye ko abantu bavuga ukure kuko ukuri kwama ari ukuri no kuvuga uko biri Trump igihe yabizibira ko abantu bo muri Bushinwa bataza abantu bagumye baza abantu benshi bagumye baza igira kabiri benshi baza bava mu Buraya no kuvuga abantu bazanye corona bagumye baza naho yayafashe iyo ngingo imwe hamica kabiri na turetse nuko yo bari we yagize ikosa muri ico gihe cyangwa atagize ikosa igikuru nuko ingingo yagiye gufata mu nyuma zitafashije na gato ugira cyo gituma tumaze kubura abantu bagana gutyo so urumva nibaza ko ibi by'uko yafashe ingingo oya nibaza ko atari by'uko riko
hari n'utwigoro nyene tuboneka amajambo yashikirijwe jo murazi ko kenshi na kenshi bavuga ku mugambwe wa Repubulika ta ikibanza gikomeye y'abafasoni canke abirabure ariko ejo mwiheje amajambo watanazi gahungu yashikirijwe n'abantu bakomakomeye harimo umufasoni hakabamwo n'umwirabure nkuko mwabivuze aho twovuga senateur Tim Scott hamwe na Nikki Haley yigeze guserukira leta zumwe za Amerika muri ONU ku ntwaro ya Trump abategetsi batuye mwabakiriye gute amajambo bashikirije yo mwayakiriye gute
nkuko nabivuze iyo bagize koraniro cyane cyane umunsi wa mbere nk'uko byabaye ku bademokrate baratora abo bantu kugira bemeze yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu badasangiye ivugo n'abandi abantu badasa n'abandi ko bose bari hamwe ibyo rero ni ukuzorinda turabe mugabo hari ibintu bavuga zohava kumbure izabirahinduka urabona ko nka Nikki Haley aravuga ibintu mugabo umuntu yosha araba ibyo yigeze kugira nawe nakiri guverineri yuko yaragombye kumera nk'ubu gashigikiye imigambi ya president Trump. Noneho rero ibyo byabaye n'umugore yarasigaye muri leta za Trump yahora amukurikira rwose kandi amushyigikira rwose, umwe yita Koreane sinzi ko abakurikirana amakuru bamwumva yasabye yuko agomba kuva muri leta ya Trump. Ubu ibyo byose bica bituma naho abantu bariko baravuga bati turafise abantu abirabure ba Carson bagumyemo bande mugabo biratanguye kuza birambuka. Ingo rero turindire turabe umunsi wa kabiri hamwe umugore wa Trump n'utwumva ngo agiraze kuvuga, turabe umunsi wa gatatu igihe Trump azoza kwemera yuko ari washigikiye umugambo w'abarepublika, turabe yuko ibyo bariko baravuga uwo munsi wa mbere kuko nibaza umunsi wa mbere ni politike, hanyuma rero uko bizogenda turabe yuko bazoshobora kubandanya babandanije. Rero ba bantu hariho abantu bashobora gukura Trump naho atacu yuba yakoze, hariho rero n'abandi bagomba kuraba yuko bo bahindura bahora bibaza ko batora abademokrate bagahita bagahindura. Ingo rero turabe uko iminsi izobandanya umunsi wa kabiri n'umunsi wa gatatu kwari ikintu boshika ko gikomeye.
Leonce Hakizimana, mu majambo yashikirijwe ejo ijoro rya mbere ry'igikoranyo ry'umugambwe, hariho ubiravye neza urabona ko abashikije amajambo ashaka kuvuga ati Amerika itarongowe na President Trump abanyamerika bakwiye gutekerwa n'ubwoba, ibintu byinshi bishobora guhinduka, ntawe wo kwizigira Joe Biden umugambwe wa Demokrate. Ayo majambo mwakiriye gute Leonce Hakizimana?
Amajambo yavuzwe kwari gutera ubwoba nyene bagombye kwerekana yuko Trump ari umucunguzi w'isi amaze kubura abantu bangana gutya. Ama icya kabiri bagomba gutera ubwoba yuko Joe Biden ari umuntu ari umusosiyaliste aje kuzofata ibintu byose akabitwara, abantu bakazana ibintu ngira ngo byo muri nko mu Bushinwa canke muri Kiba. Mugabo ivyo sivyo birumvikana. Amajambo je nashimye washaka yari yanikiriwe na Tim Scott umusenateri. Tim Scott yavuze ati mvuga amajambo yakoresheje ngo ntimurabe ivyo avuga ngo rabe ivyo akora. Mugahuru uri kuravuga ko ari umuperezida wa Amerika dutse abantu isi biri kuramwumviriza, umuntu ataza kurakora aba byose ivyo avuga n'ivyo akora. Kuko ivyo avuze isi yose ibihugu byinshi bica bikurikiza. Urumva rero kuvuga ko Scott yavuze ijambo ryiza mugabo byari byiza yariko ari twoza ngo ayo perezida cyo kumwe na Nikki Haley mugabo asaba ariko ari perezida uza wa perezida n'umuntu ivyo avuga kenshi usanga ari ibintu bibabaje rwose kandi kenshi biteye ubwoba.
Ikindi kintu kibonekeje Professor Athanase Gahungu ni uko kenshi na kenshi hacamwo amajambo ya Perezida Trump akaba yarakoranye ari kumwe n'abahinga mu vyerekeye indwara ibiza, abahinga biwe mu vyerekeye amagara y'abantu, akaba kenshi yarasebutse cyane muri ico gihe kandi atarasanzwe ari mu bashikiriza amajambo iyo strategie canke ubwo buhinga ivyo mwavyakiriye gute?
Nk'uko bimaze iminsi biba erega bogora canke kizofasha umugambo w'abarepublika si ayo majambo bariko baravuga, ni ukuzoshobora kubwira Trump ngo ashobore kuguma hamwe ibyo bariko baravuga ntaca agenda mu gitondo ngo agende kuri Twitter abikuremwo ngo aca agenda afate ibyo bintu bariko baravuga, afate abantu atangure kubatuka, afate ibyo bariko baravuga azabihindura kugira ngo bakamwe bamubaza mu gitondo akavuga ati jewe navuze ibihi, ku mugoroba akaba yamaze guhindura ngo yango si ibyo navuze ngo nagombye kuvuga ibindi. Ibyo rero boshobora gufasha Trump kuguma akayifata neza akabishyiramwo ubushingantahe ntaze arandika ibintu bituma atuka abo bariko baramuvugira. Nibeza ko bizofasha mugabo adahinduye zoguma bimeze nk'uko ikigoye umugambi w'abarepublika atari ivyo bariko baravuga byo gusiga amavuta yasosizwe ariko ko ari Trump wenyene bizogora. Mugabo abantu bamumenyereye baguma bamutora kuko bavuga bati Trump noneho niwe muntu akomeye ashobora kwereka abademokrati akabatera ubwoba, icyo cyonyine nibaza yuko ari ishyari karokwesha mu kwitoza.
Leonce Hakizimana, mu ndwi iheze gihe hari ikoraniro ry'abademokrati hariho abategetsi bahurikiye umugambwe w'abarepubulika bakomeye barimo nka John Kasich bashikirije amajambo ikabashigikira Joe Biden, murabona ko ivyo muri indwi bishobora gushika abatitsi bakomeye yo ba demokrate bagashikiza amajambo bashikira Trump ivyo ni bintu mubona ko bizohava bishika muri indwi
oya ivyo ntibishobora gushika barashobora kukoronka nk'umuntu umwe canke babiri bo hasi bakoresha nyene bwacitse umugabo sinzi ko badashobora kuronka abantu bo hejuru ntibashobora no kuronka n'aba republike bene wabo uravye nk'aba abahora batwara Amerika ba perezida wa republike ntibashobora kuza Bush sinibaza ko ari hazo bari abandi basenateri bakomeye bahora basenateri ba kera sinibaza ko bazozaho oya jese ndabibona kuko noneho sinibaza ko ari cyo banakeneye cyane nibaza ko Trump akeneye ko agumya umugwi wamutoye kuva kera akawuguma ari wakurikirana mugabo uwo mugwi ugezwe n'abantu 25% kwicana sinzi yuko uzomushikana yashaka gushika mu gihe ataronde y'abantu bo hagati abademokrati n'ibyo bagerageza mugabo n'abanyine bakeneye gukora ibyo uko bashobora kugira ngo barabe yuko bazana abantu abantu basanzwe batora bagahaguruka ari benshi cyane rwose
tanazi gahungu mu majambo mu batitse babashikiriza amajambo uyu munsi harimo nk'uko mwabivuze umufasoni wa Trump Melania Trump umufasoni yazwi ko kenshi na kenshi atashikiriza majambo ya politike mwavuze ko mu makoraniro y'umugambi haba aba republika cyangwa aba demokrate kenshi na kenshi aba ari amajambo ya politike mwiteze iki ikintu mwiteze ko azoshikiriza n'ikihe turazi ko kenshi na kenshi yagumye ashikiriza imigambi yo kugwanya cyane cyane abantu cyangwa abana badodobereza abandi cyane bita mu cyongereza bullying ikintu mwiteze mu ijambo ryiwe n'ikihe
ibyo niteze yuko umupfasoni Melania Trump atugu uyu munsi yewe niteze yuko azogira nkuko yamagira buryo buravye neza Melania sinibaza yuko umuntu yofata ko ari umuntu ashigikiye umugabo wiwe mugabo politika ariko aragomba guharanira kugwanya abantu babonera abandi abantu basindira abandi abantu batuma abantu babakumira ibyo bintu nibaza ari yabivuga yuko bizogira kandi kantu kogeye kuri politike y'aba republika
gusozera Leon Sekizimana ubutumwa bwasa n'ubushikirizwa mu majambo yashikirizwe ejo bavuga ko nyabuna abanyamerika muragaba mu gihe umudemokrati ufata ubutegetsi ibintu byohinduka bigahinduka nabi mugatakaza ubuzi bwanyu mugatakaza ibintu byose Trump yashoye kubafasha gushika ko ubwo butumwa ku bwanyu ni ubutumwa uriko urashikira abanyagihugu ni ubutumwa abanyagihugu bazotega amatwi
sindavyibaza abanyamerika uravye intwaro uko zagera ibintu by'uko abantu batera ubwoba abandi muri politike byaramyeho ibintu si bishasha y'aba republike bavuga yuko ubu mudemokrati atwaye isi yava yubama n'abademokrati bimwe baravuga uko nyene mugabo nibaza yuko ari politike benshi ibyo ntibanasibanza ko ari umwe abyitaho kuko Joe Biden yarabaye vice perezida sinibaza yuko isi yubamye ahubwo badukuye mu cita twari mu ico gihe so oya sindabyibaza ko ari uko bizogenda ahubwo reka turindire turaba ahubwo ko ibyo bagaye abademokrati yuko konga yabo yari ya umengo yari yirabura turabe ko boza n'umuco kuko gushika ubu ntawo tubona
Leon Hakizimana Professor Atanas Gahungu murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire ku byerekeye politiki ya Amerika cyane cyane mu gihe abanyamerika biteguriye amatora akomeye cyane rwose mu ntango z'ukwezi kwa 11 murakoze cyane rwose.